Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bertrand Ngendakuriyo.
Tugumuso gato tugerekerezo rya 2024 kigara mu mwaka 2025 n'ucuti na bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba gatika kawe gabaye mwiriwe ndabanikaze muri makuru twabateguriye nayo akabagizwe n'izingiro nkuru zikurikira Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza yari yatahukanywe arashwe avanywe mu ntambara zibera mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko ni mu buseruko bw'igihugu cya Congo haraheze hafi ukwezi yari yashengeye ivugwa giwe bivugwa ko yoba yafashwe minenegwe kuko bamwe mu basirikare bari bamutabarije ngo ajanwe kuvurirwa hanze y'igihugu ariko bifa gusa Amashirahamwe 19 adahana ivyicaro vya politike mu Burundi asaba abarongo b'igihugu ca Suisse guhagarika ibikorwa byo gutoteza abarundi bariko basabayo ubuhungiro mu kubafunga no mu kubategeka gusubira mu Burundi ku nguvu bizo biri mu ikete ayo mashirahamwe yarungikiye abarongo b'igihugu ca Suisse kuri uno wa gatatu abasaba kubahiriza amategeko Misi mikuru isozera umwaka ya Noheli n'ubunani ngo nta budasa gifise n'indi minsi mu Burundi kuko ubukene n'ubuzima buzimvye bibandanya byugariza imiryango y'abarundi abanyagihugu bavugana na Radio Nzamba bamenyesha ko ibyo guhimbaza bitakibaho murabikurikira amakuru twabateguriye saa gusa mukanya amakuru mwidonito
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, Nzamba, akaburungu, org.
Dosiyo kwa ikaze unaranu makuru, Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza, yaraye aryamiye ukuboko kw'abagabo, inyuma y'iminsi irenga 20 agwariye mu bitaro byigenga Tanganyika Care, aho yajanywe inyuma yo gukomerekera mu ntambara zibera mu ntara ya Kivu yo mu manuko mu buseruko bw'igihugu cya Congo. Hari mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama bamwe mu basirikare bari basabye ko iyo ntwazangabo yuje kuvurirwa mu mahanga baravye uko magara yiwe yari yifashe inkuru tubaza Pierre Gahungu
Amakuru atangwa n'amasoko ya Radio Nzamba agateka kawe mu basirikare amenyesha ko Lieutenant Colonel Patrice Manirakiza yahora atwara ibatayo ya 18 ya Tafok yari yacikanye inyuma y'indwi zitatu agwariye mu bitaro byigenga Tanganyika Care ubutumwa bwo kumutabariza busaba ko amagara yiwe yo kwitabwaho kurusha bwaratanzwe mbere basaba ko bikunze iyo nyarukanwa hanze y'u Burundi kuvurirwayo ibyo babivuga kuko benshi mu bakomereka mu ntambara zibera mu gihugu cya Congo bajyanwe mu bitaro byigenga kuko babona ko ububabare bwabo burengeye ubushobozi bw'ibitaro by'abasirikare bagasigura ko abababaye bisanzwe bajyanwa mu bitaro by'abasirikare abandi bakavurirwa mu bitaro two kwita Clinique Mobile yo mu ikambi de Seya Passive i Guantanamo mu Rukaramu ahasanzwe hari n'uburukiro bwa gisirikare mu vyuma bakanyisha vyashizwe n'inteko za ONU zahoze mu Burundi mu rwego ONUB abo basirikare basigura ko mu myaka iheze mu gihe c'intambara hagati y'igisirikare ca kera ex-FAB n'imihari ya kwanya leta ico gihe irimo na CNDD-FDD umusirikare akomeretse bikomeye leta na INSS baca banyarutsa kumukorera ibyo bita commission medical akajanwa kuvurirwa hanze y'u Burundi abenshi bakaba bavurirwa mu bihugu bya Kenya Afrika y'Epfo n'Ubuhindi bavuga ko batumva ingene muri kino gihe ibyo bidakorwa kandi bwaba ubutunzi bw'igihugu n'igisirikare bwariyongereye bagereranije n'ico gihe kuko ataho bari bwabe rutumwa ko kugarukana amahoro mu makungu bavuga ko ubuzima bw'umusirikare yakomeretse ko kwitabwaho kurusha kuko ubutunzi bwa mbere afise ariyo magara yiwe nawe aba yayahiriye igihugu uwo akaba abaye umusirikare yiyongereye ku bandi batari bake bacikana babanje kujanwa ku bitaro bitandukanye ngo bagerageze kurokora ubuzima bwabo
Pierre Gahungu urakinuye kuruno wakabira mashirahamwe 19 n'ibicaro vya politike yarandikiye ikete umukuru w'igihugu c'Ubuswisse amumenyesha ko ateye umutima uhagaze n'ingene abarundi basavye ubuhungiro muri ico gihugu bariko baraburabuzwa muri kino gihe bategekwa gusubira mu gihugu cabo ku nguvu. Ayo mashirahamwe akabona ko ivyo barundi bariko barakoregwa biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu ajanye n'impunzi, amasezerano ico gihugu c'Ubuswisse cateye ko igikumu abategetsi b'icyo gihugu kwisubira ko bakareka gufata nabi abo barundi. Tutega amatwi umushingamanza Lambert Nigarura arongoshira mu CBCPI ririmo yateye ko igikumu kuri iryo kete.
Umunsi rero tumaze iminsi twumva kamo k'abo barundi na cyane cyane bahunze mu 2015 bahungira muri icyo gihugu bahohoterwa bagafatwa bagapfungwa bategekwa gutaha ku nguvu, ubu hageze aho babajana mu buserukizi basigaye bakorana n'ubuserukizi bw'u Burundi muri icyo gihugu mu kubakorera impapuro zo gutaha ku nguvu. Ivyo rero twibukije ubutegetsi bw'Ubuswisse yuko bihonyanga cyane cyane amategeko, tukavuga yuko bidahuye n'amasezerano mpuzamakungu yo mu gihe mu 1951 akingira abahunze biganyuranywa n'amasezerano y'ubumwe bwa Buraya ya la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Biranababaje kubona ivyo bintu bikorwa n'igihugu c'Ubuswisse gisanzwe gifise uruhara n'ikibanza ntangire mu by'agateka ka muntu. Murazi yuko Ubuswisse busanzwe bufise icicaro c'akanama ka ONU kajijwe agateka ka muntu. Ubuswisse busanzwe ari bwo buhaye icicaro gikuru c'amashirahamwe mpuzamakungu ajejwe gutabara imbabare, murazi za Croix Rouge, za Seychelles, za HCR zose ziri mu Suisse. N'ibintu rero biteye isoni biri kubikorwa n'igihugu c'Ubuswisse bikorana na leta y'u Burundi. Ikindi kintu twibukije abategetsi b'Abasuisse nuko mu kanama ka ONU aho umuhinga wa ONU ajejwe iby'agateka ka muntu mu Burundi aheruka gushikiriza icegeranyo c'ibiri ko biraba c'ubwicanyi c'uguhohotera bibandanya igihugu ca Suisse hamwe n'ibihugu bigenzi biri mu muryango w'umwe bwa Buraya cari ya Milije kiravuga na cone ko gitewe impungenge n'ivyo biraba. Biratangaje rero kubona rero u Suisse buheza kuvuga ivyo mu nama nkuru y'agateka ka muntu bugaheza bugakora ibinyuranye bigakorana n'iyo leta bwagiriza kubikora. N'ibintu rero twateye ivyatsi twasaje abategetsi b'u Suisse ko wo kwikibuka tukabigira rero twibaza yuko byofasha kugira ngo abarundi aho bahungiye na cane cane kwivye bahunze no bitarahera kubahirizwa mu gateka kabo. Nk'amashirahamwe rero yigenga dusanzwe duharanira iby'agateka ka muntu, dusanzwe dutabariza abarundi babarera bari mu Burundi canke bari mu makungu, ntitwareka kubivuga kugira ngo dusabe yuko agateka kabo kubahirizwa umunsi wose igihe cyose leta izobirikira abatoteza aho bazoba bari hose haba mu Burundi canke mu makungu. Niko kamo twayiteka ntitwibaza yuko bazoheza bakakumva.
Inzamba
turandaye n'amakuru twabateguriye mu gihe twinjiye mu minsi mikuru isozera umwaka ya Noheli n'Ubunani. Imyidogo n'imyinshi mu nyagihugu mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara hagati, aho bamwe bavuga ko atabudasa n'indi minsi kuko bugarijwe n'ubukene butagira izina ibituma batagihimbaza mu miryango yabo. Bemeza ko uko umyaka igenda ikurikirana ubukene bubandanya bwiyongera kurusha. Kurikira bamwe mu banyagihugu baganiriye na Radio Inzamba gateka kawo.
Kukunye kuri mikuru igeze umurundi abanye mu buzima bitagira izina kuko uraze haba kwiyunguruza haba ibidandazwa za minsi yose nukuri hari ubukene butagira izina. Ubwo nabwo tubuterwa n'intwaro mbi, n'intwaro mbi kuko iyo ntwaro isinisha abayo isinisha imifuko yabo isinisha inda zabo ishobora kurezana kugira babone ko abarundi bakwishyura bakinjira muri ibi cyangwa ibindi by'ukuri iminsi mikuru kuko twayihimbaza kera tucaruka siko turiko turayihimbaza. Kubafite amahirwe yo kugira ababyeyi barabatwara ku mashopingi bakabagurira uduhuzu, ariko ubu siko biri. Abakozi ba leta babayeho nabi mu buzima rero by'ukuri iminsi mikuru ibaye turi mu gahinda, bafite mu gahinda tuyitwara burya bacu twabonye amabi menshi, ariko Imana iri kumwe natwe igaca ugaca n'ayandi.
Iminsi mikuru yange mu mwaka yanabare n'Ubunani yahimbazwa kera umuntu aramaramara Nukui yang dah terakhir aku share mengharap kami salah cara kita kula musan luar muka api harap dia tertutup sangat jemis suku tungguin muda lana amat semua keluar lana kui bukan yang mana kau lakukan yang dengan dia suku kula judo sangat muka aku tuja aku terima lalu uat lain ini sih kalau awak nanti mau kene dan cara cinta sama serangga hari aku cari sunat. Mengenai kita sunat malam-malam, umur kita bukan lewat di kafe kita kita juga berlawan kasih orang kasih bur. Nah, kontrol terakhir pada ini sih kulo na kulo ini sih kita buat mau kita buat kita cina betul entar.
Ujungkan ni lagi nak gugurkan, licin tu set. Ucara ding je langit ini, kalau tu sama tu, kalau syarat nak kahang tu kurang ini dia tu duduk di rumah syahara, tu bukan kau kunjung ini. Ribatiru katugaru katugasanga, nama sanga tronga. Islami yondu gasanga kujenu kuguanu jima.
Turanda n'amakuru twabateguriye impinduka zakozwe mu gisata cindero zakozwe nabi zituma igisata cindero kiguma ibibazo ibica bisubiza inyuma igihugu bivyashikirijwe n'umukuru w'ishyirahamwe Oricom Gabriel Rufyiri kuri uno wa gatatu igihe yararamutse ashikiriza umwihwezo ku by'umukuru w'igihugu yari yashikirije mu kiganiro n'abanyagihugu mu gisagara cya Bujumbura mu mpera z'umwaka uheze. Gabriel Rufyiri avuga ko kandi abari mu bibanza bikomeye mu gihugu atabumenyi bafise tumutege amatwi.
Unagomba kukwicira igihugu akwicira education kuko cawibaza umuntu agiye kuvura yize nabi acha maraba umuntu agiye kubaka amabara kubaka amazu yize nabi bumva bije bigenda gute umuntu agiye gukora ibi gukora biriya kugira amalaboratoire n'ikize nabi nacha tutandi bituma ratwese na kikibazo gihambaye education nyambi kugishaka guteza imbere n'abo muri vision hariho objectifs yo guteza imbere ndere mugabo nidusubire kuba ngo turishoboye nibemene twemere tuzana abantu bandi bashoboye nakuje bazanye kiranu rume je nibaza yuko ariko bimeze ni decoupage administratif bagi none ndababaza mwese nimuze ntimuze kubi harije gura kiko kwisi kitagira kitagira me kese burundi bwonye eh kese arikwaza kintu kwandika bashaka inzego z'igihugu tubasaba yuko bo kirageze bishoboka byose iyumvire decoupage ijyaru wabakoze nta namwe ivuga ikintu bitame nagenda ababwira ngo ngamugize cyangwa Bujumbura ibibazo bihari amafaranga matozwa na province yani amafaranga tozwa na makomine ugashitanga ibintu by'urudubi ntumenya umwahira n'umenya waherita.
Muri uwo mwihwezo kandi ishyirahamwe Oricom risaba mukuru w'igihugu ko mu gutanga amasoko mu gihugu hoba amahiganwa amasoko agahabwa ababishoboye hakusanga ayo masoko atangwa hisunzwe imigambwe aha agatanga akaruro ku isoko ryahawe ihinguriro ry'ifumbire fomi atahiganwa ribaye n'ubunyene Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Oricom.
Burya bijya bintu by'ifumbire murabona ba competition monopole umuntu arabizana ibindi bikorerwa ngaha none ndabimuribuka ntuzenya kirepindira ko buca umukuru w'inamankego z'amateka akiri premier ministre ntimuribuka ariko avuga yuko bijya bintu byo none isi nje narivuze rero shira bivuze barabivuze mugabo umuntu kimuntu nacabaza none ko byavuzwe n'umukuru nturiya hakozwe iki hagizwe byigwe biye kugira ngo bigaragare yuko ivyo bintu byo bitazogirira irekere cyo cyo cyafite ningaruka mbi ku magara y'abantu nabyo tuzi amaze kuvuga yuko bijya bintu ari kibazo hanyuma ngeje ku magucyo urumva ko hari ingorane ndeje urumva hariho rakarite kugira kijanye n'isi hariho ikindi kigira kabiri abantu batanga amafaranga mugabo ntibigire baronka ibyangombwa ikintu nibaza umukuru w'igihugu yodufasha gatorera umuti mwimaga ngira tutangure nibaza yuko yokura ibintu bya monopole abantu baronka amasoko batagize amahiganwa aba bari mu butare aba bari mu mwifumbire aba bari mu mapoka aba bari muri biriya n'ukuri ku ruhande rwe nibakoresha abahinga babishoboye hanyuma handi nabo bakoresha amahiganwa.
Imbere yo gusozera n'amakuru dutege amatwi kano ka mukuru na nigo mashyirahamwe akorana na senare mpuzamakungu mpanabyaha CBCPI mu mpfunyapfunyo
Maria we akaje ntikagira umwe iki kingo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza nziza yihaye umwaka w'2015 cyadusizemo ibikomere bitagaragara erega hubona benshi bagenda barapfuye bimwe bita gupfuhagaze
uti bikomere reka muntu we uzi kugira igikomere utereka muganga ngo akivure ukababara utereka umugenzi ngo hakande Ayi bagize kurushinga barashinguwe imibabaro n'agahinda bitaha imitima aho naho nuko tutavuza bacu baburi birengero tugihanze amasi zira ngo bazogaruka
Beki kijya gihe cy'umwaka w'2015 n'umwaka w'2017 kama kongwe hagurutse agasemeye yabonye amabitu ariko turakorerwa mu Burundi zahereye uzabataye izabo barahunga igihugu uko bangana kandi mu bice byose habaye kuvugira ku maradiyo gusa
burya nabumvirije kera ntimwicwe n'agahinda oya namba ku itariki 2025 gitugutu umwaka w'2017 niho huguruwe ku mugaragaro amatohoza y'amabi yakorewe mu Burundi iyo ngingo yafashije igikorwa gikomeye
Wabanje bishwe no kutamenya wa muntu tubwire tubwire
aho ubona ku itariki 2025 gitugutu 2017 ni nk'irembo ryakinguriwe benshi urunani ko bashingwa manza bari bahagarariye abakorewe amabi ndetse n'imiryango yabo bifadikanije n'ayandi bashyirahamwe atandukanye ibirego birenga 2000 byaratanzwe ku bakorewe amabi ndetse no ku miryango yabo mu minsi mike bibaye Uburundi bwaciye bwikura mu masezerano y'irome ayo nayo akaba yerekana ibyaha senare mpuza amakungu mana byaha ishobora gukurikirana mu Burundi
yo none wumva twandikigaye
subiza umutima munda kwikuramo ku Burundi mu masezerano y'irome ntibibuze uburenganzira senare mpuza amakungu mana byaha gukorera ku mabi yakozwe mu Burundi imbere y'2017 ako nakamo kuru nari go mashira hamwe yo mu Burundi akorana na senare mpuza makungu mana vyaha CPCPI
Nino kuri kamo duce dusuzura ko amakuru twa twabateguruye kuri uno wa gatatu reka nshimire mwebwe mwese mwaduteza biri nshimire n'abagenzi bangu bafashije kuyegeranya ndepfurize nowe nziza kubemera no kuronirwa muri no minsi mikuru isozera uno mwaka na ubutaha